Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Numusi wa gatatu, musi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro muri isanga kuri aya masaha. Misi yose kuwa gatatu isaha ni saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Mwari muzi ko ikibazo cy'ubugumba cyo bita infertility mu Gifaransa gishobora kuva ku bagabo ku rugero rungana no ku bakenyezi. Ibyo byibonekeje mu bushakashatsi bwakozwe n'ibitaro Tanganyika Care Polyclinic mu Burundi. Mu kiganiro muri sanga cyuno munsi turaza kuganira na Dr. Innocent Irakoze yagize ubwo bushakashatsi akabaza kutwiganira ibibazo by'amagara bituma umugabo adashobora kuvyara ico imisore n'abagabo bashobora gukora kugira ngo ntibagire ico kibazo canke n'ico bokora imugihe ico kibazo kibashikiye. Byose ni mu kiganiro muri sanga cyuyu munsi. Ikaze neza mwese mushikirize ama nimero yanyu nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adresse ya Facebook ni Radio Yacu VOA. VOA Radio Yacu niho mushobora gutanga nimero zanyu kugira ngo tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise saa 10 na masaha y'ikiganiro muri isanga buri munsi kuva kwa mbere gushika kwa gatandatu. Nico turimo no munsi rero tugiye kuganira ku magara y'abantu kubijanye cane cane n'ubugumba infertilité cyo bita mu Gifaransa infertilité, ukudashobora gusama. Uno munsi turaza gushimika cane cane ku kibazo gishikira abagabo. Iyo bishikiye abagabo biba byagenze gute, biba bimeze gute? Mwari muzi rero nuko ico kibazo rero gishobora gushikira abakenyezi n'abagabo ku rugero rungana. Nivyo vyavuye mu bushakashatsi bwakoze na n'ibitaro Tanganyika Care Polyclinic murantunga mu Burundi. Rero turaza kuganira na Dr. Irakoze Innocent niwe dufise ku murongo wa telefone agiye kudufasha gutahura neza no kumva byinshi byerekeye iki kibazo. Twakiri umutumire wacu tutarenze kurandira. Dr. Irakoze i Bujumbura mu Burundi, tuguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga. Ndabwiye ko Dr. akabazo gashobora kuba kari muri telefone, ariko nkuko mubizi ni ikiganiro muri isanga cereke amagara y'abantu kuri uno munsi. Dr. Innocent Irakoze, muratwumva?
Ego ndabumva.
Amahoro neza. Murakoze cyane gufata akanya mu bikorwa byanyu bya misi yose nk'umuganga kugira ngo utuganirize kuri iki kibazo cy'ubugumba, ubugumba bushikira abagabo cyane cyane, kugira ngo twumve byinshi mu byo baba byabashikiye, mu biba bitagenda neza, uko vyokemugwa n'ibindi byinshi. Docteur, kuba takuzi kumbure, wabanza ukatubwira ibitaro aho biherereye, muri make Tanganyika Care Polyclinic musanzwe mukorera.
Ego murakoze. Ibitaro Tanganyika Care Polyclinic biri mu Kinyanira, Kinyanira 5, no kuvuga fashe musi ya Gasekebu impande ya Medecin Office.
Murakoze cyane. Muganga twarumvise yuko mu misi yahera mwagize ubushakashatsi bwameza atari make kugira ngo mugirageze kumenya byinshi kuri iki kibazo. Tubwire ibintu bikuru bikuru mwa mwarakuye muri ubu bushakashatsi mwakoze kugira ngo abagabo cyane cyane n'imisore bumve ikibazo uko cifashe. Hello, Dr. Mutubabarire gato musubiremo byari biko biracikagurika musubiremo mwari muvuze
twagize ubushakashatsi ku bagabo baje kwivuza kubera yuko bategeye kuronka abana no kuvuga bari bamaze mwakurenza bubatse bakaba batarigera baronka abana cyangwa abapatoni babo cyangwa indani. Hama mu bintu bya mbere twagize twarabye imbuto zabo bashinga ntayo ko tumeze. Ego izo mbuto rero twafashe abagabo 198 hanyuma abo bagabo tubapimira izo mbuto zabo canke intanga mu rurimi rw'Ikirundi. Twasanze rero kuri abo bagabo 198 twasanze 53 aribo bantu bafite ikibazo cy'izo mbuto. Izo mbuto iyo tuzaye dufite hariho izagenda buke buke, hariho abo twasanga izo mbuto ari nkeya, ahandi naho tugasanga ziramugaye, ahandi naho tugasanga dufite ibyo uko ari bitatu ziramugaye zigenda buke buke cyane zinakwiriye zabo 53 ku ijana. Ibyo ni byo bya mbere twabagize. Hama kuri abo nyine twasanze izo mbuto zifite icyo kibazo twaca turondera igituma bazifite icyo kibazo. Hama mu bituma twasanze zifite icyo kibazo hari n'abo twasanga bafite utubyimba ku mategeko yabo cyane naho tugaca dusanga n'abadafise utwo tubyimba twasanga amaraso atembera mu mitsi iri amaraso agenda mu ntanga zabo cyane mu matenga twayabo amaraso akwiye ibintu mu matenga twayabo tugasanga yarabaye menshi. Byari kuko bitandukanye ubwo ku butandukanye hari abo ibyo byita mu rurimi rw'Ikifaransa bita glycosede twasanga biri ku rwego rwa mbere rwa kabiri cyangwa rwa gatatu ubu bwoko bumwe ibibazo twasanzemo. Abandi nabo twaca dusanga muri turi za mayikrografi twasanga ayo matsinatwa yabo afite uko akwiye kungana bese tayi twasanga yarunze cyane cyane tugasanga ayonze cyane ahandi naho tugasanga imitenga twarimwe yibuze aho byaba ari ibyo tubonye muri ekografi. Ahandi naho tugasanga ayo matsinga twayabo twavuze ko bamwe twasanga amaraso atemberayo ari menshi ahandi naho twasanga amaraso ahandi naho tugasanga arimwo yagabanutse tugasanga utubyimba turimo ko twita uduki cyane naho tugasanga muri izo ekogarafi cyane cyane mvuze no ku biti bibiri neza cyane nkavuga ibiti bibiri twasanga muri ekogarafi utwo tubyimba ku biti ijana inshuro ndwi ku ijana ahandi tugasanga rero utuntu bitwa amakarisifikasiyo ashobora kutabeho mu rurimi rw'Ikirundi utuntu twaba twarumye twari mu matenga twa
ico bitatu kwijana aho twasanga hariho amatsinga twanyo rimwe ribuze bw'icuro ndi kwijana kanya dise twa turingo kibuzana amaraso menshi kugororenze bw'icuro ndi bitandatu kwijana aho o nawe twavuze ku rwego rwa kabiri cyangwa rwa gatatu gade ibyo cyangwa twa rero abandi twasanga bafite utwo tuntu twa ikosere kuri gade ya mbere 25 ku ijana kuri abo twagiriye abantu twasanze mwese bafite harimo amatsinda akomeye bari 11 ku ijana gusa abandi murumva ko bari bafite ikibazo cyaboneka muri ko bafite dufatiye kuri ba bandi kwari twarabonye yuko ibibazo byabo biri mu ntara aho rero ntitwagarukiye ngo gusa twararondeye n'inkabuzi zabo ku bice ijana ku bagirishije izo nkabuzo twasanze 56 aribo bafite inkabuzi zikomeye ariko 56 ku ijana twasanze zimanutse hamwe na 2 ku ijana twasanze inkabuzi ejeje hasi ziduze hari abandi twagiriye inkabuzo biri kumwe n'izo nyene izo testosterone twasanga 12 ku ijana zinanutse 15 ku ijana hama mu mpunyapunyo twafashe yuko ibibazo bikurikuru twasanze bibiko muri ekogarafi abari menshi akabuduzo zo ntanga ko ziba nyinshi ziri umuvuduko ukomeye hamwe n'utwo tuzimbe se ugasanga mato cyane yarunze ego cyane cyane
ego birumvikana ko haba hari ibibazo bitandukanye kandi byinshi bituma ubwo bugumba iyo infertilite ihaba ku mugabo ku rwego rw'umugabo kuko nkuko mubizi docteur kenshi bakunda kuvyagiriza yuko ari abakenyezi batumye umuryango utaronka abana ariko birumvikanye mu byo batubwiye mu bushakashatsi mwakoze yuko hari ibibazo byinshi bituma umugabo adashobora kuvyara adashobora kuba afise intangangabo zikomeye zishobora gutuma umukenyezi asama ego docteur urakoze cyane reka tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi biradishwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro n'ivyo baterera mu kiganiro reka mpere ku witwa Cyril uraho neza
ego ndinda hali sawa namwe ngaho kuri radio ijiga ijyano z'ega
ego turashima
ego ndatetra bakinye cyane
ego Cyril none ikibazo canke icyumviro kuri iki kibazo cerekeye ubugumba ku mugabo cyo bari cihe ko kuri docteur
dona jamba denga ko hagiye iyo dufite ukagira ubwo bugumba nagomba mbaze ikintu cyo umuntu yabanza akagira ubwa mbere kugira ngo nka solution d'avance agira kugira ngo ashobore kubonana na muganga ati nicyo gice cyo cyane nari mfite kuko birashobora gushika umuntu ugasanga ari kure y'ibitaro y'ivuriro bikaba yuko abanza gufata des mesures d'avance ikintu umuntu yabanza gukora ubwa mbere mu gihe yo menya yuko afise ubwo bugumba murakoze cyane
Cyril ushatse kuvuga ati ibimenyetso umuntu yobona mbere yuko aja kwa muganga naba ntatege neza
ni kuvuga mu gihe umuntu amenye yuko afite ubugumba nicyo kintu yokora imbere y'uko ahura na muganga ari spécialisé kugira ngo ashobore kumugirira traitement y'iyo ndwara
ego urakoze cyane Cyril
ego murakoze cyane sinzi ikibazo ko mwagitahuye neza
ego twagitahuye gusa nduvume ngo harimo akabazo muri telefone ya docteur tuko turagerageza kumugarura kumurongo wa telefone reka twakire undi munywanyi mu gihe turinde docteur ko bamugarura ku murongo reka nakire uwitwa Martel turi kumwe
yego turi kumwe Doriani mwiriwe neza
mwiriwe umeze neza
yego umeze neza ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza docteur utubazo tugera kuri dutatu ubu ngubu ikintu cyitwa ubugumba abantu babuzara mu bice bibiri. Hari ubugumba buba bwaravu umuntu avukana ugasanga wubwe ngo yavutse ari ingumba atabyara haba ku mukobwa cyangwa ku musore. Noneho ugasanga bavuga yuko afite intanga z'ibihuhwe cyangwa se zitihuta zigenda gakeya akaba ari byo bituma atabyara. Hakaba hari ubundi buryo bavuga ngo umuntu wakoze ingeso yo kwikinisha masturbation ngo nabyo bishobora gukurizamo ubugumba. Ku buryo hari imiti ya C24/7 cyangwa C24/7 icuruzwa n'imiti y'inyunganiramirire, usanga abantu bayamamaza bavuga yuko iyo miti uyikoresheje atandukana n'ibyo bibazo by'ubugumba. Aho rero nkibaza ibibazo biteye bityo. Mu bushakashatsi bakoze barebye ubugumba karimano buvukanwa cyangwa se ibyo bice byose babirebyeho, kuko hari ubwo umuntu ushobora gusanga adafite intanga zihuta cyangwa se intanga z'ibihuhwe, ariko hakaba hari imiti umuntu ashobora gufata icyari intanga z'ibihuhwe zikaba nzima, icyari intanga zihuta noneho zikanyaruka, hakabasha kubaho gusama cyangwa se gutera inda ku mugabo cyangwa umugore. Kuko ahangaha hari umudamu ngewe nzi muri 98 yari amaze kuva mu nzu eshatu atabyara, agenda yamara y'imyaka itatu bakamwirukana ngo ntituratunga umugore utabyara, yamara y'imyaka itanu bakamwirukana. Noneho nawe abantu bose ku musozi bari bazi ko ari ingumba atabyara, kuko abagore bajyaga mwayo mazu yavuye mu bo bahitaga basama bakabona urubyaro. Ariko uwo mugore yaje gushakira mu nzu ya kane, iryo joro ngira ngo yari ayasamye. Iryo joro kuko uburyo yashatsemo n'igihe yabyariye abatabizi bagira ngo yaranayizanye. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho dushobora kwibaza, ntiyigeze abyara, ingo avuyemo baza n'abagore bakabyara, ava mu ngo eshatu ageze mu rundi rugo ho ahita asama kandi nta kwivuza kubayo. Aho ngaho ndashaka kubaza niba ubushakashatsi bakoze atubwira ibintu bijyanye na masturbation bitera ubugumba ku rugero rungana iki. Kabiri, kwa kundi intanga z'ibihuhwe cyangwa zitihuta umuntu yakora iki? Ni gute umuntu yamenya ko afite intanga z'ibihuhwe cyangwa zitihuta? Murakoze n'utwo tubazo ngira ngo aze kudusobanurira.
Yego, urakoze cyane Martel. Ndumva ikibazo cawe kiraraba n'abakenyezi n'abagabo, ariko reka mbanze mpere ku kibazo cya Cyril mbere yuko docteur agira akabazo ka telefone. Twari twaronse Cyril yari yabajije ikijyanye n'icyo umuntu yokora iyo amenye yuko afise ikibazo cy'ubugumba kugira ngo bashobore kumuvura. Yohera kuki, yokora iki kugira ngo ashobore kuvugwa ubwo bugumba yamaze kumenya yuko abufise?
Ego, nuvuga nti iyo amaze kumenya ko abufise akwiye guca yivuza hakiri kare, kuko nkuko mwabibonye mwabyumvise, iyo umaze gusanga nk'akarorero ko berekanye ko afite icyo cyitwa varicocele, amaraso menshi atembera mu dutsi turi mu matenga twayiye, aho akwiye guca yibagisha. Ibyo rero abikoze hakiri kare birerekana yuko icyo bikosora cya kibazo yari afite, icyo ni nk'akarorero. Ariko hari igihe dusanga nk'akarorero iyo usanze ari icyo kibazo cy'izo nkabuzo, nahone tumuhanura yuko acibuze hari n'ibivurwa. Iyo zimanutse biravurwa tukamuha imiti acategwa hakiri kare, bitangura n'ibyo twita mashitege, tukamutera n'ibindi. Ariko iyo dusanze rero biduhuze bica biza kubera ikibazo cya kabiri kenshi duca dusanga ari umugumba yavukanye. Umugumba yavukanye rero
muvuga ati iyo ari ikintu yavukanye ari ubugumba yavukanye bigenda gute?
Nizo nzuzo ziba ziduhuze tugasha dusanga ashyize bedroom dokinefite n'izindi n'umugabo ntigera namotegwa n'umugabo bwiwe ibyo rero iyo ibyo yavukanisha tubibona dukoresheje iyo nkabuzi iyo ari yavukanye rero byinshi turarondera kumuvura n'atari byose hariho ibyo dushobora kumuvura
ego murakoze cyane hama tugiye ku kibazo cya Martel yabajije niba ubushakashatsi mwe mwarakoze bari bujanye n'abo bantu bavutse bameze uko Marcel ati mwakoze ubushakashatsi ku bantu bari bavutse bameze uko hama ikibazo cyo cya kabiri ati mbega masturbation yoba ishobora kubituma ubwo bugumba birashobora kuba byatewe navyo masturbation kimwe mu bintu abantu bakunze kwibaza yuko bitera ukudashobora kuvyara byo bana byo nyene bifise ingaruka
ego sindagiye hano kuko mwumva ko hataja mu ngwamo ariko ngira ngo hamuranyumva
ego
hamuranyumva
turakumva
me ibyo ni kwarondereye ku bantu bagize ubugumba kuko babuvukanye ahubwo bafasha abo bantu bose batituye ko bafite ikibazo kuko basemeye kwibaruka niyo twaciye dusanga rero ahubwo harimo abo bantu babuvukanye ego
masturbation yoba ibitumaga docteur
ego abantu bakunda kugirira rero iyo masturbation nibo usanga kenshi bafite igihimba cyabo caronze aya matenga tugaca yonda hanyuma yonze bigaca bituma za ntanga ziba nke zihinga upfu nke kubera yuko nicyo niyo matenga twayabaye amaze kuba mato cyane hama iyo abaye mato ya inkabuzi ko testosterone yaza gutuma mu mutwe ibyo nkabuzi pese hasi zigabanuka cyangwa zikajya ku rugero niba ikihari testosterone inkabuzi ziba ziguma zidugira atashye zimanura iyo atashye zimanura rero ni byiza gufasha bavuga yuko izo ntanga zica zigira umuvuduko zigakomera zikabaho zica zinabura
ego ikibazo c'intanga zitameze neza naco nyene yakigaruye sinzi ko tumufise ku telefone mu kanya kumbure yashobore gusubira ku kibaza neza ikibazo c'intanga zitameze neza naco nyene kiba kiri mu bintu vya mbere umuntu akwiye guca yivuza iyo abonye yuko zidakwiye canke ari nyinshi
ego nico cya mbere umuntu ahera ku nico cya mbere mu nshinga ntahe ahera ku ibyo kuvuza cyose bitangira kuri icyo
Marcel turagufise ku murongo ndizera kugira ngo wumve docteur docteur iyo bayishe ibibazo byawe
ni ukuvuga ngo aho ngaho arabitubwiye ariko ndashaka kumubaza icyo umuntu yakora ntabwo dushobora kumenya ngo umuntu afite intanga z'ibihuhwe umugore cyangwa ku mugabo nta bimenyetso bigaragara inyuma intanga z'ihuhwe cyangwa zitihuta hari ibimenyetso umuntu yagaragaza kuba afite icyo kibazo
hariho bimwe bimwe ashobora kugaragaza n'igihe bitamukundira ko agira amabanga y'abubatse cyangwa naho arabye neza amabanga akabona n'amazi yo guseseka ntayaje cyane naho yirabye wenyine amatega turahora ari manini none yaragabanutse asigaye ari mato ibyo n'ibimenyetso aba yibonye ko cyane bikamuhanira nuko agira n'amabanga y'abubatse
ugasanga ntareka yarangura neza muganga kuri icyo nyine cerekeye amabanga y'abubatse cyangwa kuri icyo cerekeye wari watubye kare yuko hashobora kuba hari hibonekeza n'utuntu tw'utubyimba ku mugabo nabyo nyine byo bari ikimenyetso
ibyo rero ntashobora kubibona abyirabye ko babibona muri ekogarafi ari utuntu duto duto si ibyo abona babibona amaze kwishyura ekogarafi
Ego Marcel urakoze cyane ku bibazo byawe nizere ko
byafata. Atana tabyara yajya mu ya gatandatu akabyara kandi abahuye nawe mbere nabo barahuye nabandi bakabyara kandi nta handi yivuje.
Marcel yari yavuze docteur Nica avuze cerekeye umukenyezi, umukenyezi yo baragiye mu ngo zitandukanye ntavyare ariko nyuma yaho agahavara byara ico cyo mu kivuga kwiki.
Uyo mukenyezi urya hari n'abandi tubona yagumye no ku mugabo wiwe atana handi yaroye akaba yari yaramaze imyaka 10 kuri uwo nyene umwanya umwe akajyaho nabira birashitse arashoboye gusama kandi atahinduye n'umugabo rero ntawo kubona niko yahinduye ngo n'uriya mugabo wa nyuma ngo yabitumye n'uko ari no kuguma kuri uwo nyene umunsi umwe akajyaho na hari kibazo cyari cyahari cyavuye agashobora kwibaruka cyangwa gusama kubera yuko ibi bituma hari ibishobora kuvaho ni nk'akarorero ni nk'umukenyezi afite ikibazo cyo kukibira ajya mu gasama akajyabona n'imyaka 10 neza bihuriye no kubera ari mu gasama ameze neza agaca arangura amabanga ubwo yenda agaca asama urumva ntawe ucavuga ngo ni ikibazo ngo cyari kivuye nko kuri abagabo bandi
urakoze cyane. Ego reka tubandanye ukundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo ni Emmanuel. Emmanuel uraho neza?
Mahoro neza.
Uraho urakomeye?
Ndi ndahaye Bujumbura. Hanyuma narafite ikibazo ku bushakashatsi nemere nazo nagomba mbaze mu bushakashatsi yagize.
Ego
akenshi biragoye gutandukanya tuje gutahura nimba ari umugabo waba atabyara cyangwa umugore mu gihe kuve ibisanzwe iba iri kumwe mu rugo ariko rero ndibuka ndi ku ishuri nabajije umwigisha ikibazo ni none mu gihe umugabo abonye ko niwe wanyicuza ko atari we abyara hariyo alimantasiyo cyangwa imfungurwa ushobora gufungura kugira ngo zantanga dusure tugire ingufu.
Ego na Marcel
icyo kibazo mwigisha icyo kibazo mwigisha mu kukinyishura ko yaranyamiye anyamira kure avuga ati ngezaho
yashatse kuvuga yuko nta kintu na kimwe umuntu yofata cyo mufasha.
Yego icyo nari nakimwakiye kubera nanjye ndabona yuko rimwe na rimwe iyo ndiko ndagenda hirya no hino ndabona abantu bajya inyumba kimirisi n'ikaranga mbisi bavuga yuko zishobora ari bimwe mu bishobora gutuma afite imizere ibihimba byiwe by'umubiri umugabo bishobora gukora kurusha rero nagomba icyo kibazo ndakibaze umushakashatsi ku ibyo bintu ko biba ari icyabizi kubera nawe Bujumbura uragenda mu bindi bitandukanye urabona icyo bifungurwa bariko birafungurwa ahanini birafungurwa n'abantu b'abagabo.
Ego reka twumve icyo docteur yohanura. Docteur murumva ko na Marcel yari yanabibajije byerekeye yabyise inyunganiramirire ndakeka ariko babyita mu Kinyarwanda ariko niyaba hari amavitamine cyangwa imfungurwa umuntu yogerageza gufata zoba ari nk'izi.
Ego kugira tutishure ni uko umuntu yomenya ko kugira ngo imbuto intanga zigire ingufu zikwire zirakenera icyo twita amavitamine e amazenke amajinine ibyo ni ibintu bimeze nk'ibyunyunyu ariko novuga zikenera mbere iyo zibibuze ibyo bintu ntizigira ingufu nicyo gituma duhanura umugabo yuko yorya ifungurwa zirimo amavitamine e aho rero naho bamubwira ikaranga niho harimo ibyamwa harimo imboga harimo ibintu birimo bisa n'ibyatsi ariko ntubivuga birimo amapuwaro amapavuro by'amabrokoli ibintu mwe n'ibyo ibyo byose rero ni ibintu birimo icyo twita vitamine e hamwe n'ibirimo amazenke ibyo byose biramufasha kugira ngo duronke ingufu mugabo ibyo si kuba ari bubuntu ni kuri abo bantu babonye ko izo nkabuzo zimeze neza iyo zimaze kuba ziduze aho ntubukivuze ngo utumuye ibyo
ahubuke gukosora ibyo bintu amutumongereza izo zituma ingufu zoboneka ngo babanje gukosora ibyo bintu.
Ego Emmanuel uravyumvise yuko ego koko hari ibintu umuntu ashobora gufungura hari imiti cyangwa ama vitamine umuntu ashobora gufata ariko navyo nyene bikenera gukosorwa iyo bimwe na biriye byamaze kuva mu nzira rero bisaba yuko wegera umuganga akabanza akakurabira ikibazo aho gihagaze neza na neza ariko nkuko mwavyumvise kumbure uwo mwigisha yashatse kuvuga kubijanye n'ibibazo runaka umuntu abafise ariko hariho ibyo ushobora gufungura yavuze docteur vitamine E na zinc n'izindi umuganga kumbura ashobora kukwandikira akaguhanura gufata ego radijwe rya America
hello
ego
bana n'ikibazo bana n'ikibazo n'icyo kitarina masibacyo
cyo bakibajije
ariho uyi kumbure arebe usanga igave n'ibikeri n'icyo cyarabamukaje akaba hariho mbere abo cyangwa babihereye mu buto bwa mubwana bakabona guhera
ego ni navyo
n'abusanga babita
docteur yera tugiye mu kanya
n'abusanga babita
ego Manuel nibaza ko harimo akabazo muri telefone yawe ariko turabyumva ego docteur yari yabivuze ko masturbation kuba ariko baratwumva imisore ese ikintu ciza cyo gukora niba wifuza kuzokwibaruka muri kazoza ni ikintu cyo kwirinda kuko gishobora kukugirira ingaruka mbi. Radijwe rya America isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi no munsi munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu amagara y'abantu cyane cyane no munsi tuko turaganira ku magara y'umugabo amagara y'umugabo ku bushakashatsi Dr. Innocent Irakoze kuri Tanganyika Care Polyclinic mu Burundi yakoze akabona yuko hariho ibibazo bitandukanye umugabo ashobora kugira ngo ntashobore kuvyara ariko ariko aradufasha kubitahura no kumva inyishu zishobora kuba zihari ego reka rero tubandanye ku mirongo ya telefone turafise witwa Violette uraho neza uraho urakomeye
ego
Violette nari nakeze ko ari umukenyezi cyangwa umwigeme ariko birashika ikibazo cyangwa icyumviro Violette ikibazo cerekeye ubugumba mu bagabo wowe ufitiye docteur yagize ubushakashatsi wowe ufitiye umu docteur niki
nishana shakanda babaje kukijyanye bivanye n'uko hari aho nishiko dasanga haha iwacu mu Burundi birashika akenshi usanga nk'abantu b'abagabo bakunda kubwira abakenyezi babo ko ariho batabyara bashaka kumenya ko byo barisha ego
ngerageje kwishyusha ikibazo nk'uko bizi kenshi mu mico Kirundi mu mico Kinyafurika n'ahandi henshi abakenyezi n'ibiganiro dukunze gukora kenshi abakenyezi nibo bagirizwa ko aribo batavyaye n'umutumire turonse mu kanya Marcel yabuze yuko hariho n'umukenyezi yirukanywe mu ngo zibiri zitatu kubera yari yagirizwa yuko adashobora kuvyara rero birashika ugasanga umukenyezi we bavyagirije cyane ariko docteur ariko aratubwira yuko no kubagabo ibibazo ni byinshi cyane bishobora gutuma adashobora kugira adashobora kugira intangangabo zikomeye zifite amagara meza kugira ngo ashobore gutera inda umukenyezi ego docteur tugarutse kuri mwebwe docteur ibindi bintu kumbure twumvise masturbation ibindi bintu bishobora gutuma haba ubugumba mu bagabo mwasanze muri ubwo bushakashatsi byo bari nk'ibihe tutarakora ko tutaravuga ko
ari ibyo tutagiye kurondera mugabo hari ibyo twovuga nk'abagabo usanga banywa itabi intanga zabo ziragabanuka zikanamererwa nabi hama ni nk'abagabo usanga bagiye baragira amasambamwika bakiri abana mbere benshi muri abo usanga ikibazo bagize n'amasamba mbika bagize bakiri abana ama agacabaho
kuba adatahura amasamba mbwika uyasigura mu majambo make cyane abatayazi batayatahura
amasamba mbwika ni harya abana barwara munsi y'ugutwi akabyimba bagashuha babyita oreyo mu rurimi rw'igifaransa cyane mam mu cyongereza
yego babigize bakiri abana ibintu navyo nyene muri kazoza ari nk'abana b'abahungu birashobora kuba ingaruka mbi ku bugabo bwabo
yego ingaruka mbi cyane ikitari gusa ni ibyo by'amasamba mbika cyangwa inzoga hariho n'ibindi bituma mu nshingantahe hagira ibyo bibazo ni nk'abantu usanga bambara impuzu zishushe abashingantahe benshi kubera nk'akazi bakora ugasanga kenshi barashuha ku matsingatwa yabo harabira ibyuya nk'abasoda cyangwa ugasanga n'ibyo bakoramo bidukikitse akora mu bintu twari intanga zabo hari amatelefone amatrase ibyigwa birekana rwose ko ibintu by'amapurasitike bigabanya intanga z'umugabo hariho n'ibindi mu bidukikije usanga ubuzi abantu bakoramo butwara izo ngufu z'izo ntanga cyane cyane twavuga nk'ibyo bituma harimo n'iby'amayefekisiyo rero amayefekisiyo cyane cyane usanga abagabo baragize kubera bahuye n'abandi bagore barwaye amayefekisiyo amagonore n'ibindi by'amakaramidiya ugasanga baragize izo infekisiyo hama mbere tugasanga bamwe no mu matwo turapima izo ntanga zabo ugasanga harimo amayefekisiyo atubwira ko harimo twe kuba n'amatibiyotike ibyo nabyo birabituma ko abashingantahe bagize intanga zifite ikibazo
urakoze cyane rwose dr reka ndabisubiremo ibyo uvuze ni byinshi kandi bikomeye harimo ukunywa itabi harimo kunywa itabi bishobora kubituma harimo kugira amasamba mbwika harimo kunywa inzoga harimo kwambara impuzu zifata zigatuma haba ubushuhe mu bihimba by'irondoka by'umugabo harimo kubika telefone muri biriya kariya gace k'umubiri bishobora gutuma hashuha kugira amaplastike mu mufuko ibidukikije navyo nyene mwabivuze ibidukikije birashobora gutuma umugabo intanga ziwe zita inguvu docteur aravuze ibijanye n'ama infection ingwara zimwe zishobora kubituma imiti yavuze ni imiti nk'ama antibiotique imiti abantu bakunze gufata ishobora kubituma rero wumvise yuko hari kimwe muri ibi docteur avuze ushobora kuba ukora ukabona yuko kumbure wo giheba cyangwa ukacivuza cyangwa ukacirinda byo bari bimwe mu byo gufasha kugira ngo ntugire ubugumba kugira ngo intanga zawe zikomere zibandanye zigira amagara meza ego urakoze cyane docteur hama kumbure n'abantibage na infection yazivuze ziba ziva ku bakenyezi indwara zitandukanye reka rero tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi Abel ari ku murongo nawe nyene kumbure ikibazo cyangwa icyumviro Abel kaze neza
hello
oui Abel uraho neza
yego kiriwe neza namwebwe ni boss
yego ndagusabe ugabanye volume ya radio yoba ikwegereye iriko iratuma amajwi agaruka hama ubaze ikibazo ushikirize cyangwa icyumvire
na radio negereye gusagira ngo harundi ntamare zumesha hari ku mongo wa internet
ego ndoga ku ijambo
hello
ego ndoga ku ijambo Abel ikibazo cyangwa icyumvire kuri docteur
hama kuri bijyana
ego kibazo cy'ubugumba ga Abel wo bufise kuri docteur cyangwa icyumviro kuri iki kibazo
yeni bazaye uko byo bayitwa ukuntu umuntu ayagira gwara nk'ingwara
ego turakumva
akagwara nk'ingwara zifatira muhimba byirondoka akiri mutoye cyane naho akaba yaragiye nko mu ngeso bibi zitandukanye nko kwikinisha n'ibindi
ego muganga yavuze ko kwikinisha birimwo koko birafise ingaruka mbi nibyo urakoze cyane ku byumviro byawe Abel ego ngaruke kuri docteur turumva yuko hari abafise amakenga ku ngwara zitandukanye kumbure zirakunze gutera amakenga abantu bazibona bafise ibimenyetso boja kwivuza docteur none ibipimo bihari nibihe muri iki gihe muri ugugwego muri izi ngwara ibipimo bihari bohera ko byo bari ibi
icambere kwavuga ntarashishije kibazo reka ngaruke ko ari kintu mwavuze mu bituma umushinga ntahe agira intanga zigira ingufu nk'ibarimo antibiotike oya abo ari genti yamuha kugira ngo dukosore nk'amainfeksi abafise hama ibipimo tugira ni ivyo vyo gupima intanga ziwe co twita spermogramme hama ikindi tugira nico ca ecography mu mbise yama tengatwa hama tugasha dupima izo nkabuzo ziwe FSH na LH na testosterone n'ibindi dupima twita prolactine kuko irashobora kuduga ku mushinga ntahe nka kubera ko amaberebere ku mugabo ku mukenyezi hari inkabuzo dutuma nawe bimutuma tosama twitwa prolactine hariho ivyo dupima bindi vy'amahormone tiroidienne twita T3 T4 na TSH mu mugabo aho hose ivyo n'ibipimo tuba turiko turarondera icatumye ateba gusama mukenyezi we yatembye gusama ivyo nivyo bipimo nyamukuru tugira mugabo hariho ivyo nivyo dukora ngaha muri tanikace ya polyclinic hari igihe dukenera kumenya ibya genetike cyangwa ibimugize twoyondera muri spermogramme ibyo nabyo ntiturabikora mugabo nabyo n'ibindi bikorwa
sinumvise neza kumbure n'abandi bashobora kuba batabyumvise neza bavuze ngo citwa spermogramme ico cigwa imbuto z'umugabo ni ukuvuga muba muriko muraraba yuko mu miryango yabo izo mbuto zidakwiye canke zifite ikibazo
ku mugabo nyine tuba tugomba kora izo ntanga ko zikwiye kuko turafite igitigiri tuba tubona vyahagira
urakoze cyane Marika tubandanye twakire na Elize Nshimirimana turi kumwe
kumwe ndabumva
amahoro neza
amahoro
ikibazo cyangwa iciyumviro kuri iki kibazo cy'ubugumba ku bagabo
ariko sindabatahuye neza ibyo mwariko muravuga
ego kumbure turakugarura ku murongo wa telefone mu kanya ni ikiganiro nk'uko twagishikirije kuri Facebook yacu ikiganiro turiko turaganira n'umuganga yakoze ubushakashatsi mu Burundi bwerekana yuko ikibazo cy'ubugumba ku bagabo no ku bakenyezi gisa n'ikingana byinshi biva kuri bose ntibiba biri ku bakenyezi gusa akenshi ko dukunze kubiganira ko mu biganiro by'amagara y'abantu abakenyezi badasama ariko n'abagabo birabashikira rero docteur irakoze kuri Tanganyika Care Clinic i Bujumbura ariko aradusigurira impamvu biva ko indwara zitandukanye zibituma n'ibindi byinshi kumbure umuntu ashobora gukora mu kwivuza canke mu gufungura kugira ngo ico kibazo ntikihabe sinzi rero niba ubifise ko ikibazo canke ciyumvira ndumva ko kumbure yavuye ku murongo kangaruke ku mutumire wacu docteur irakoze uburyo none bwo kuvura ibyo bipimo bitandukanye bihari ugereranyije ibiciro bimeze gute ku nk'uwo bayiko ariyumvira kwegera umuganga kwipimisha ibijanye kumbure n'intanga z'umugabo bimeze gute ibiciro
ibiciro bikuze by'intanga izi by'intanga niyo bishobora guca nabivuga nyine bacabegera ibitaro cyane igihe tutabarungika
karoza kundi bitaro ugasanga bamwe bose ibiciro bitandukanye ego uje turi mutumye aca baza aho babihira baracamuhariza ibiciro.
Urakoze cyane, reka tubandanye ku mirongo ya telefone. Imirongo ya telefone ndumva ko dufise uwitwa Elias. Elias amahoro neza.
Mahoro neza.
Urahora komeye.
Ndasubiye Imana.
Vyiza. Elias, ikibazo canke icyumviro kuri doktora?
Babe?
Ikibazo canke icyumviro? Elias, uratwumva?
Kubanza kubaza.
Ego?
Ibintu bitegereka mbese ko tumenyereye nk'aho iwacu mu Burundi bavuga ngo umukanzu ntibatabyara. Hama nk'abo bantu baba ari urubyiruko cyangwa urubyiruko dufate abigeme abahungu nibyo bitahura gute?
Subiramo ikibazo Elias, subiramo ikibazo neza. Subiramo ikibazo neza, ntitwatahuye niba ubajije ati ikibazo kiba gihagaze hehe kubigeme? Sinumvise neza.
Kubahungu.
Ubajije ikibazo aho kiba gihagaze ku bahungu? Ego, docteur yasiguye ibibazo bitandukanye bishobora gutuma umuhungu n'umugabo ashobora kugira ikibazo cy'ubugumba, kutashobora kuvyara, ibibazo by'ingwara, ibibazo bitandukanye. Avuze ko kumbure harimo ni kunywa itabi, kugira amasamba mwe kabakiri bato, ibibazo byinshi bishobora gutuma umuhungu n'umugabo adashobora kuvyara. Radio Ijwi ry'Amerika yasamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya wo kiganiro muri
isi. Umuntu ariko arabikigura.
Igira hirya ariko mada. Ni uwinyegera ariko. Abanyabugongere ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibuko.
Yego rata. Uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana.
Shofe, wenda wana shakuru wachi rusangi, unadutukwara neza kani ndakuizei.
Mie kwetu ni bugo.
Nekada?
Ndiye bugo.
Gwiki? Nukumga kwa mwini wese mwini tukuebge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba. Shofe, tukijete. Kombo taksi aji. Kombo taksi, ni ichigani rojisha kuri radish guri ya Amerika.
Taksi, ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Croix.
Radio y'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Nkuko abadukurikiranye mwumvise, turi muri wa mwanya wo kiganiro muri isanga. Abaje kumviza ikiganiro muri kano kanya turiko turaganira na Dr. Innocent Irakoze kuri Tanganyika Care Polyclinic mu Burundi. Yadusigurira ku bibazo by'ubugumba, infertilité, gishobora kuva ku mugabo cyane cyane, ibiba bya bitumye, ibiba byo bari bibazo, ingene ibyo bibazo byotorega umuti, n'ibindi byinshi. Rero kaze mu kiganiro radio yacu Ijwi rya Amerika Facebook yacu, aho mushobora gutanga nimero zanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo n'ivyumviro, ni kuri VOA radio yacu. Iyo ni Facebook yacu, VOA radio yacu. Reka ngaruke rero ku mutumire wacu, ariko aradufasha byinshi byerekeye ubugumba. Muganga, ivyo muhanura none kenshi iyo habaye uko kumenya yuko kumbure hariho wabivukanye adashobora kuzovyara, canke adashobora imiti itarikiramufasha, ikibazo gisa nikidashobora gukemuka, yokora iki? Muri make ibyo mukunze kubahanura iyo muri kumuraganira nabo.
Iyo bafite uburyo bwo kwivuza mu bindi bihugu, tukabona yuko tukaba twibaza agiye mu bihugu runaka bashobora kumufasha, cyane cyane nk'abantu bitagatanu urubuto na rumwe bagira icyo bitazo kusenya, tatua sawa kwa ndiki yangu waje mwini mwini wa ushwa kwa gira chivita sekunda se mbicho jereero tuwa gira yewa wana ikuwana yukara baandu isho woye wa chora kuja kuhu za mwini mwini alika wakisho woye wanu wa kiki kumu wana neza kwa wita kanda kumu wana wana mgira geze mwondela wana wabandi baandu wana wanikora chana wana watai miwara wana cyane abakene ababarera babatore bakiri bacu batarashikana n'imyaka ibiri aho babita kwa ababyeyi babo rero kintu cyo duhanura abashinga ntari iyo tumaze kubona yuko ibibazo byabo naho twongera gute nta muntu atanyisha ubwo baronkera nabo twavuze bafite ibyo nka ubuzima bwiza cyane cyane nabo nabo usanze batagira intanga na rumwe abo bantu turabahanura yuko boca bagerageza bakajya kwivuza mu bindi bihugu ngaho hari abo dushobora kuvura tugerageza nta muntu tukagira icyo bita interinete ya kayiterine
aho dusubiramo muganga subiramo uwaravuze mugira iyihe traitement
interinete ya kayiterine ushadufata izo ntanga nawe zidafite ingufu tukategura umugabo tuba twaramuhaye n'imiti hakiri kare abaramira ariko tugasha dufata mukezi twamuteguye twamufashije ko ajya mu gasamo kameze neza iyo twabonye ko ageze mu gihe cyo mu gasamo za ntanga tukadoza tukazikura ku icafu tukazishyira mu cyuma gituma zinyaruka zikagira ingufu ko zidafite ingufu tugasha dufata izo ntanga tukazikereka mu gitereko cy'umukenyezi yamaze no kujya mu gasamo bacha turiye tukaraba yuko hobaho gusama tuba tunurinze yuko za ntanga zitagira ingufu zibanza kujya mu bwinjiro bw'ikereko bw'umukenyezi zikaherayo ntizibane zijyanye ziduga kereka nica ziduga ubwo nyine zigashikira urubuto rw'umukenyezi
muganga ko ico nyine uvuze ca insemination mushobora gukora watubwira kumbure igiciro ca ciyo traitement c'ubwo buvuzi
icyo gitiro bivana n'ubundi mira n'ibitaro nka jyewe aho niko nakorera hari nigiye umukenyezi n'umugabo bari hamwe dufashiye miti yose nibyo yabanje gupimwa kugira tubibone dushyika mu miliyoni zidashyika zibiri byakoreshwa zibiri dushyizemo kumeya za ntanga z'uko zari zirwaye umukenyezi ibibazo byiwe bisanzwe bandi dushyizemo ko agiye kubagwa ntidushyizemo n'ibindi bintu byonyine byadushikanye kugira
inseminari ego birafasha kugereranya birafasha kugereranya ku batwumva ibyo bugerageza gukora kugira ngo bitegure ego reka twakire uwundi munywanyi w'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ni Daniel uraho neza uratwumva
ndabumva cyane amakuru yanyu namwe
turaho turashima ni meza
Okay, nishimiye ko munyakiye ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Bon, ubwa mbere
kaze neza.
Ya, hanyuma jewe nasomye titre y'ukuntu mwateguye ikiganiro, ariko ibyo nari yumvira jewe ku bijyanye n'ubugumba nasanze binyuranye n'ibyo nabonye mu kumbure abo baganga badushikirije cyangwa bavuze ko batuganiriza ko hari ibyo nari nikeka n'ibyo ngiye kuvuga hari uburorero nabonye ku bakenyezi bashika nko kuri babiri gutyo bamaze imyaka nka irenga itanu batari kumwe n'abagabo ugasanga barabyara ubwa mbere mu ugasanga inyuma ntibongeye kubyara hanyuma rero abamvuga babiri nabo nabonye bamaze inyuma bamaze kuvana n'abagabo nyuma baravanye nshatse gusigura mu nyuma abagabo barongeye kubyara ariko abagore bobo ntibabyaye hanyuma je nkikeka yuko byaba ari ibibazo bivana n'uko byavanye n'uko bari bamaze igihe kinini ngira batari kumwe n'abagabo nibyo niyumviriye nibage hanyuma hari n'ibindi n'ikindi kibazo nari nibaza nashaka kubaza umugabo yomenya gute none ko mu icyo gihe ikibazo cy'ubugumba kiri kuri we
kitari kumugore.
Ego
muganga cyo duhimisha murakoze.
Murakoze cyane Daniel, ariko ngirageje kukosora gato ibyo twashize kuri Facebook. Ni ibinyine turiko turaganira na muganga kuri Facebook, twababwiye yuko ikibazo c'abakenyezi n'abagabo kugira ubugumba bisa nibingana cyane cyane bivuye ku bushakashatsi docteur turi kumwe uno munsi yagize amezi atari make. Turanabasaba yuko mwoterera cyangwa mukabaza ibibazo n'ivyumviro kuri ico kibazo cyane cyane kijanye n'abagabo. Abagabo ikibazo baba bafise nico turiko turaganira ko uno munsi niko twabishikirije. Ehereka rero muganga araza kukwishura kubijanye n'ivyo ubajije bijanye n'ukumenya yari yanabishitse ko inshuro nyinshi ukumenya ikibazo iyo gifise najyari wo kwitura umuganga. Ariko mbere yuko akwishura ikibazo cawe reka nje kuri Jean ku murongo wa telefone, nawe nyina arafise ikibazo canke ciyumviro. Jean turi kumwe, uraho neza? Amahoro, amahoro.
Amahoro neza.
Majambo make ikibazo canke ciyumviro tuko turaja ku musozo w'ikiganiro, ariko turacari kumwe na docteur. Ikibazo ufise kuri we ni iki?
Ikibazo ufise? Alo?
Ego.
Alo?
Turakumva.
Ikibazo ufise ni iki? Ikibazo ufise ni kimwe. Arike usanga umugabo afite ubugumba bitewe n'ibintu aba yarariye yaranyoye, bitubwa ibintu by'inzoga inzoga zamubanye nyinshi mubiri, cyangwa ugasanga afite izindi ngorane. None mu gihe yoba afise ubugumba mwe n'ubwo yokora iki, cyangwa yobyirinda gute, cyangwa mushobora kumufasha ikimwe kijyanye n'ubwo bugumba?
Ego, urakoze cyane Jean. Reka dusozera muganga araza gusobora kugerageza gusubira mu bimwe mu byo yashikirije, ibi bituma umuntu ngo niyo byirinda. Ego, urakoze cyane. Muganga, duhereye kuri ikibazo cya Daniel, twari twakivuze ko gato, ariko tugerageje kugisubiramo gato, ingene umuntu amenya yuko ashobora kuba afise icyo kibazo, bimwe mu bimenyetso nicyo yokora, turiko turasozera. Urakoze cyane.
Icyo novuga nimba namwishura icyo yokora, ibituma yo nabimenya mu gihe amaze umwaka yubaka urenga bagira amabanga n'umufasha n'iwiwe, bikabata uburyo bakoresheje gutandukanya ibyaro bakamara umwaka batararonka imbanyi, hama wenyene yiravye yipimishije ko hari ibyo akibona ko yipimishije, bagasanga intanga ziwe ziragabanutse zifite inguvu nke, cyangwa yiravye agasanga amakenga twayiwe yaragabanutse ni mato cyane, cyangwa bikanamugora no kugira amabanga yabubatse. Uwo muntu agasanga yarigeze no kunywa itabi nawe yaba yarabihagaritse, cyangwa ugasanga n'inzoga, cyangwa yigeze guhaha amasanga amurika, cyangwa akunda kwambara impuzu zimushuhisha ku makenga twayiwe, cyangwa ugasanga n'umuntu mbere anabyibushe cyane, umugabo abyibushe nawe ni biramutuma ateba gusama ateba kuronka umwana, hamwe n'abandi bagabo hari ibyo tutanga cyane dushobora no gusigura, ugasanga byose bimeze neza. Njye nabivuze ko hari nabo twasanga no mu mayikografi bimeze neza. Rero iyo twapima ibyo, icya mbere tumusaba ni guheba itabi, ni kunywa inzoga cyangwa akazigabanya cyane agacika imwe ku munsi iyo byamugoye, akagabanya ibiro hama akajya ku miti, dusanze aje kubagwa akibagisha, dusanze uza nkaho uzobidoze naho tukamuhanura tuti nagerageze aje mu kindi gihugu, cyane naho arondere umwana yotunga, cyane naho tukamuhanura tuti kwiza nkaho uzobimanutse nagerageze arondere imiti ategwa. Iyo bivuze ko twabigerageje turashobora kumuhanura tuti rero gukoresha uburyo bwitwa inseminasiyo intrauterine kugira ngo izo mbuto tumufashe kugira ngo nk'ingugu ashobore no gukira ashobore gusama.
Doktora, amasegonda make cyane, mbega iyo umukobwa cyangwa umugore agize masturbation nawe nyine nico kimwe aragira icyo kibazo?
Oya, umukobwa ibibazo by'iyo ngiyo ntabwo bikabivuze, birimo n'ibyo
benshi nta wotayizana bakinyeze nta bibazo bafite nkuko mwabivuze mirongo itanu kuzana ariko mirongo irenzana mu kinyezi hariho cumi tubasigura hariho n'ibyo basangiye umugabo n'umugore rero nk'uwo yagiye ayikinisha uretse ko yaba yayikeye ama infection abatrompe yiwe agaca babushe aho yugagwa hariho ibindi bintu ashobora kurwara
akanya katubanye gato cyane ariko muganga turizere ko tuzokugarura ukatuganiriza kuri icyo cerekeye abakenyezi badasama ariko kandi hariho n'ikibazo cya cancer du col twifuza ko naco nyene utuganiriza ko kuko twarabonye ko ubifisemo ubuhinga navyo nyene ego muganga rero uzodukundire utwemerera ubutumire radishwe rya Amerika ni naho turareje ikiganiro cacu cy'uyu munsi mwakoze mwese guterera mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka ndashimiye Dieudonné na Nadia Taha bari bamfashije kwegeranya kino kiganiro mu isaha twari turi kumwe murakoze mwese.